mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Turaramukije nshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi b'imyaka itandukanye bitsina n'ubwoko bitandukanye baragurishije ivyo bari bafise kugira bagerageze gushika ku mugabane w'Uburaya baciye mu gihugu ca Serbia kuva mu mwaka w'2018. Abo baba bamaze gushika kuri uwo mugabane baciye muri ico gihugu boba bagera ku 5,000 nk'uko bitangazwa n'abegereye ishirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo mu gihugu ca Ethiopia, Ethiopian Airways. Indege zaryo zatwaye abatari bake. Benshi muri abo barundi baba barota gushika ipari mu Bufaransa, Bruxelles, mu Bubiligi, Berlin, mu Budagi canke Roma mu Butaliyano. Yamara ari intamba myiza itari nke bahura nazo mu gihe baba bariko bagerageza kuhashika. Kenshi bagwa mu mitego y'ababaka amafaranga atagira uko angana babemerera kuhabashikana. Yamara ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2022 igihugu cya Serbia bacamwo cafashe ingingo yo gukuraho uburenganzira bari bafise bwo kwinjira muri ico gihugu batabanje gusabwa ikarata y'inzira bita visa. Bikaba byatumye abari bamaze kugura amatike yo guca muri icyo gihugu baba batakishoboye kuhashika. Abandi mu bari bamaze gushika ku butaka bw'umugabane w'Uburaya nabo bakaba bafatiwe mu bihugu bitari bike makambi muri Serbia, Bosnia, Croatia, Slovenia, Ububiligi, Ubudagi, Ubuswisse n'ahandi. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Alain Majesté Barenga, umumenyeshamakuru w'Umurundi yakoze itohoza kuri urwo rugendo rutoroshe rw'Abarundi agerageza gushikira umugabane w'Uburaya. Iryo tohoza ryiwe kuri ico kibazo ryamaze amezi atanu, ryatanguye mu kwezi kw'icenda mu mwaka urangiye w'2022, rirangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2023. Ryafashijwe n'ishyirahamwe ryo mu Bubiligi, Fondation Belge Pascal de Cruz, rifasha abamenyeshamakuru bakora amatohoza. Mutumire ndabaramukije.
Ndabaramukije Fidel.
Washobora kutubwira icatumye ugira iryo tohoza muri make?
Icatumye ngira itohoza nuko ubwa mbere na mbere kuva mu 2018 ariho habaye amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Ndiko ndabibutsa ukuntu byagenze. Icyo gihe igihugu cy'u Burundi cyashyigikiye igihugu cya Serbia ko intara yiyomoye kuri Serbia yitwa Kosovo. Serbia iguma yemeza ko ari intara yayo, mugabo ibindi bihugu byo ku isi byemeza ko ari igihugu cyikukiye. Ubundi bwashyigikiye Serbia, ivuga ko Kosovo ari intara ya Serbia. Gutyo rero Serbia mu gihe ku isi ari ibihugu bike byemera ko Kosovo ari intara ya Serbia, ahubwo ari igihugu cyigenga kujya kwa Saraho kishyambari bamwe ibihugu bimwe bimwe bivuga ko ari intara ya Maroka, abandi bakavuga ko ari igihugu cyigenga. Serbia imaze kubona Burundi buri mu bihugu bike cyane bushyigikiye ko intara ya Kosovo uno munsi ari igihugu, ari intara ahubwo atari igihugu, ari intara ya Serbia. Serbia byarabyoheye, bica bituma Serbia mu gushimira Burundi ko bwashyigikiye Serbia mu nama mpuzamakungu ya ONU ishishimira Urundi mu kubashyigikira, mu kubabwira ati mwebwe mu Burundi mutuza murinjira mu gihugu cya Serbia kiri muri Balkan, kiri ku irembo rya espashenge n'ibihugu y'ishyirahamwe rya Buraya ryari rigizwe n'ibihugu 27. Ati mutuza murinjira mu gihugu cya Serbia kujya ata rupapuro rimwe bita visa risabwa kujya ku murava mu Burundi akaja mu Rwanda akaba mu Rwanda akagenda mu Uganda ata visa basabye rero yatangiye mwaka 2018 aho rero mu 2018 niho abantu ba mbere batangiye kugenda mu bihugu cya Serbia biki bagisinya amasezerano bidashotse bimenyekana bidashotse bimenyekana hagenda umwe babiri babiri batatu n'abagenda hari abatacye no ku kibuga cy'indege mu kiro ndadaye ariko kubera Serbia riri ku irembo ry'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya imwe bita ISA Schengen uko iminsi ihera niko abantu batora amayeri kuko urumva abantu binjira i Buraya cyane cyane iyo nzira ya Serbia bari bayimenyereye abarundi nubwo batari bayimenyereye mwaka w'2018 mwaka w'2019 n'abarundi batanguye kuyimenya hamba biza gukwiragirabwirana kubera mwaka w'2021 kubera Burundi bwa mbere cyari gihugu kiri instable hari ubukene hari umutekano utari umeze neza
reka turaza kubigaruka ko cyane turaza kugaruka ko cyane nk'ibyo ibitigiri byinshi by'abarundi muravuze ko mu ntango batari bazi iyo nzira ibitigiri bya mbere biboneka by'abatanguye gukoresha iyo nzira yo guca muri Serbia baje ku mugabane w'u Buraya ni cyane cyane uwe mwaka
byatanguye kugaragara mwaka w'2020 bivuze ko guhera mu 2018 batagenda mugabo bagenda ari batera abantu rero bashyitse ubwa mbere baciye babwira abagenzi babo basanzwe ari mu Burundi ati bwa bundi riroroshe kuza mu Buraya uciye muri Serbia ko ntibigusaba viza nagenda kwihuse ko kubirobe viza yo kuja muri ESA Schengen mu bihugu dusanzwe tuzi ko twita Eldorado Bufaransa Bubiligi Bwongereza biragoye cyane kubirobe viza rero abagiye ubwa mbere iyo wahamagaye bene babati ni muze bwa bundi handi haramera abantu benshi bacabwa ati reka tuje kurobera nabujyaga ibintu bikifashe neza rero umurindi w'abantu batangiye kuboneka mu mwaka w'2020 abantu bamaze kumenya iyo nzira kuko bari bazi ati icyo ni kiraro kuva muri Serbia tujya muri Indi Europeni biroroshe niko abantu benshi bibaza benshi bakatangura kujya muri Serbia 2021 rero abantu bose rero ku muvuduko uri hejuru cyane 2022 wo mu ntango birunyuka bituma no kuronka n'itike bica bituma n'abandi bantu bacabone bwa kugira babibyaza umusaruro baronka amafaranga batanguye bijya abantu bukababesha abandi bakoresheje igikenye rero guhera mu 2020 niho hatangiye kuza umuzo munini ya cyane w'abantu bajya mu bihugu bya Buraya bamwe benshi bashyitseyo baciye muri icyo gihugu cya Serbia
yego abo barundi bagizwe n'abande umuntu aravye imyaka aravye ibitsina n'intara baje ibice baje bavamwe mu Burundi
nitangaje nuko ngo abenshi n'abakiri bato bari ku myaka guhera ku myaka 14 gushika ku myaka irenga 40 ariko ibiboneka nuko n'abantu babakuze b'abasenyoro bagiyeyo hanyuma ikindi kigaragara nuko ari imiryango tutoke yagenda
yose
abana batoyi bakajyana urumva hanyuma icyaje kugaragara mu ntango byari by'abantu bo mu gisagara cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Gitega mbwa guhera mu mwaka w'2021 abantu bose baturutse mu gihugu cyose abavuye mu ntara za Muramvya za Bururi bose barafashe iyo ngendo bamwe bakagurishutwa abandi bakipoteka uranabibona na cyane cyane n'abo twagiye turagura bashyize ku mugabane wa Buraya si n'abantu twatumenye n'ibisagara baza baraza bonyine hari n'abantu baje bwa mbere mu gisagara cya Bujumbura baje kurondera urupapuro rw'inzira no kurira indege urumva bari abantu abenshi bakiri bato umuntu yakora aba mwenda aje tuko turaharura ni imyaka iri hagati ya 2029 ariko rero benshi rwaruka cyane bari hagati y'imyaka nubwo hari ku myaka 14 n'imyaka 40 benshi nibo bagiyeyo kandi benshi nibo banabonekayo mugabo inyuma najyaga kubwiye ko ari n'abasenyiro n'abandi bantu bakuze n'abandi bagiye bafite imiryango n'abandi bagiye bafite abana batoyi bari mu minsi y'imyaka 5 bafashe iyo ngendo ya Serbia.
Reka tuza ku mirongo ya telefone dufite Nshushu de Jong uranyumva?
Ndakumva neza.
Uhamagara urihe?
Ndi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
Ufise ikibazo waza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Kena avuga kuri kwa warundi bagenda mu Burayi banyuze muri Serbia ko numvisha urubyiruko cyane rujyayo kuki leta idashyiraho ingamba zo gushyiraho imirimo cyangwa ibikorwa ba rwiyemezamirimo ngo bakure nyine kugira ngo babone ako kazi bareke kushamarira kujya hanze kuko amahanga ahanda hakeza cy'amahanga bizizo mbaraga bazisige bagume mu gihugu nyine bakorera igihugu cyabo mu gihe kiri imbere, kuko nta muntu uzava hanze aze yubaka igihugu cyabo ataribo bakigiye mu ruhare, cyane cyane saho gusa ni mu bindi bihugu bya Afurika ari igihe usanga abaturage cyangwa abaturage cyane cyane nyine ngo bagiye mu bindi bihugu mu nzira zitemewe n'amategeko. Iyo rero bikagira ingaruka cyane cyane kuko hari igihe usangamo bahuyemo n'impfu.
Murakoze.
Usanga bapfuye kubera kwambuka inyanja cyangwa abandi bagiye kubakorera ibintu bibi cyane. Ndakeka ko Leta yashyiraho uburyo nyine urwo rubyiruko barukangurira bagashyiraho imirimo bakajya bakora.
Murakoze.
Biteza imbere.
Ndabashimiye. Murakoze ku cyumviro cyanyu. Abaye majesite barenga icyo cyumviro cya De Jonge mukivuga kwiki?
Kuja kurobera se ibintu bibi cyane kuko sibya ba mbere mu Burundi hari abantu bagiye kurobera mu Buganda hari bitimanamba icyo gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bakomakomera ariko baragiteza imbere, hari abantu benshi babuye hanze bazana ubumenyi ariko baragiteza imbere ibihugu bya Fidor West hari abantu bitwa Lembarie cyangwa se Senegali dore etranje bafite n'ubushinganzi bwabo bazana bakendekiza kujya kurubera kujya kurubekera yansi handi hantu ikindi gukiri kibazo gusa nuko byakogwa darakandekiza kandi ikintu kigira kabiri nagenda kugiye ko ibihugu byacu biri instable kuroba ibyatuma abantu benshi babangaha ni kutabona kaje n'umutekano muke ni kamwana wa mama no guturubikwa abo bantu benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi bavuga ati hako twoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukaba abanyamahanga ngaha tukaba tujya kurondera hanze tukaba abanyamahanga handi hantu mbwa tukarondera imiryango bagatanga n'akarere abantu benshi bagiye mu mugabane wa Burayi no munsi abeshejeho imiryango ama Western Union ni benshi cyane batagira uko bangana ati benshi bakavuga ati muri iki gihugu kubwira nk'akazi bisaba kuba uri mu mugambo uri ku butegetsi reka tujye kurobera hari abantu benshi bari bafite impapuro z'umutsindo ni ukuvuga ko benshi uretse muri urwo rwaruka harimo abize n'abatsinze bari bafite impapuro z'umutsindo zihanitse hari abafite akazi muri banki. Nagira ndamwibutse ko muri ayo matohoza twagize uyu mwene wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda hariho n'abanyarwanda baguye mu gihugu cy'u Rwanda n'abakongomani baza kugura impapuro amapasiporo y'imbundi bagura ku mafaranga arenga miliyoni kugira bace muri iyo nzira
serivisi miliyoni w'amafaranga y'amarundi
bashike ku mugabane wa Burayi bariho ni ukuvuga ko ibihugu byacu n'ibihugu biri instable kumva habonetse
birimo umutekano muke
ahandi mu yindi bihugu
Alain Majesté
yari nka ego
uzuragerageza kwirinda amajambo y'igifaransa bivuge mu Kirundi. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone duvise Richard Livingstone uratwumva? Richard uratwumva? Murantunga ni Irimaso Samuel uratwumva? Aro Samuel? Allo? Samuel ntatwumva. Reka tubandanye ikiganiro. Alain Majesté barenga mwavuze ko benshi bariko bahunga ubukene n'ubushomeri mu Burundi. None uburyo
babukuna bamama kutaronka kazi na cyane cyane harimo n'abantu bari mu bya politika bavuga ati ngaha notre chima politique ntitumerewe neza arabari bapfunzwe arabari bari mu bagati turatotejwe reka tujye kurondera ubuzima hanze hakuba mu munyamahanga iwawe tujya kurondera muhamanga.
None bafise ntabakiriyemo bafise icyo kibazo
cyane ko
nyumviriza
Burundi ishiramwe FMI gahaye kuhera cyo icegeranyo bavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cya mbere gikenye ku isi mu Burundi abanye ku mwaka ku madorari munsi y'amahera amajana atatu ubwoba bwa kazoza bwatuma abantu benshi bafata iyo nzira bakiheba.
Nashaka ndababaze none hari ibyo bibazo byose ubwo buryo babukura he bwo kuriha amafaranga ngano ko mwavuze ko ari amafaranga kugira abashike ku mugabane w'u Burayi atari amafaranga ari munsi y'ibihumbi bitatu by'amadolari.
Ikibazo rero nicyo nyine hari ukwita Fide benshi zari cyuti abandi barabandi arandi barabagenzi abandi bantu nta muryango nk'ibujumbura wogura nk'abantu buri umwe yagiye aciye muri iyo nzira abantu benshi by'abagende uretse hari abari bafite amikoro wanashima bari bafite n'ubuzi bafashe amadenike kazi kugira bagende muri iyo nzira ya Serbia hagati ninagaruka nzoyayiha cyangwa ibyo yanditse hariya hariyo abandi bantu imijyango yiyorganije baragurisha utwabo hari amapaseri yagurishijwe hari abantu bari bamaze kugura amapaseri barayagurisha kugira ngo muri Serbia hari imijyango yari ifite amapaseri ko mubyumba inzu bakemera bakayicamo ibice bakagurisha igice kugira barungike abana babo kumbure bazotse muri kazoza bazoshira kubatunga hariyo abantu rwaruka rwari rukiri ruto icyo gihe ababyeyi babo bemeye kugurisha igice cy'ibyo bari bafite kugira hariyo n'abandi bantu basabye amadeni mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurandana bimwe bita ikirimba bagiye bafite amadeni bavuga ati reka twe tuje kuronda kuko byanse ngaho hari n'abagenda gusaba amadeni ahandi hantu ati mpa amafaranga njye kudandaza kumbe agiye muri ubwo buryo hariyo n'abandi bantu bari baraziganyije uburyo bwabo bari bafise utuntu basanzwe badandaza bemeye kutudandaza kugira bafate iyo ngendo hama agasisishwa rumuri harajemo n'aba sinzi ukuntu babyita mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda batrafika abandi bantu bazanyemo ubuyeri n'urwenge ni kugomba kugurisha abigeme n'abapfashoni bakabemera izo mpapuro za murekandengane bakabemera ubuzi baciye muri Serbia bashika muri Serbia abandi bakaba babakiriye bakagenda kubakoresha nk'abagurano mu bindi bihugu nka za Bosnia na za Rumania mu gihe ababyeyi babo bari bazi ko bagiye
turakigaruka kwico
ariko nagira kubwira ko ego benshi bagurisha utwabo icyo umuntu yari afise n'icyo yikorako
ku mirongo ya telefone tubandanye dufite Calixte Sabushimike uratwumva
ego ndabumva
uri he Sabushimike
ndi murambya mu Burundi
ufise ikibazo icyumviro
si ikibazo nkagira n'intererano
mubishikirize
ego hama kusanganya amatsiko y'uno munsi ku kivugo cya toyo ngo kiyase yage ko muri isanga
bandanya
abantu bakoresha uburyo bwabo mu kurihira amapapuro y'inzira n'ikiti abarundi baduhanze bari bari mu nzira novuga ruhande rumwe nziza urundi ruhande ndi kuko hari abazima bakajya kubakoresha nk'abasakara hari n'abandi basezerana bakumvikana ko bagiye gukora akazi kandi bakanabariho mugihe rero ikibazo cyahaba ni uko hari abagira ingorane iyo bagiye muri igihugu kikibasha kubafasha rubanda ariko kitwagiye ari byatuye mu nzira y'ino ariko ni ukuvuga yaba baka mu nzira nziza ikigo cyakiriye
hara washobora kwigirayo telefone yawe irimo ibibazo sinzi ko waje ahantu hameze neza ukabandanya
ubu natwe mu nyungu
yego mubandanye
nayo kumvuga ndi inzira zibiri hari abagenda muri ubwo buryo bari amatike n'impapuro z'inzira n'abandi bantu bagiye kubakoresha akazi mugabo bashyize icyo bagiye gukora rero bakagira ibibazo bashyitseyo ikanga nuko bagaruka canke bakagaruka bamerewe nabi muga bitiye mu nzira nziza bikaba bizwi na leta kandi bakagenda babyitinya uburenganzira bwanjye mbere gukora akazi n'agasubenzo kabandaye ntagasubenzo ariko ibyo ari inzira nziza kuko umuntu wese afite ibyo ni kuzagaruka muga mu gihe agenda atamutse ukwiye afite icyo kintu leta n'ikigwanye
murakoze
yego
ndabashimiye nashaka ndababaze ari majesté barenga abafasha abo bantu kugenda ku mugabane w'Uburaya nibande bagizwe nabande
sinawe n'ibyo kibazo mu by'uburyo mu kugira nari narisiguye aho benshi bakora amafaranga icyo narigongereye ko nuko hari abandi bantu imiryango yari baje ngo wasanga yibereye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za Canada cyangwa ku mugabane wa Buraya baha uburyo imiryango abo basize ngati nimugende mugerageze mwigwarize kuko uretse kugoma muri Serbia ntacyo byari bikwiye kuko byari bisanzwe ariko kuko benshi bajya muri turizme babwa ko bagiye kugira bakuba ba mukerarugendo mugabo inzira nyamukuru kwari gushika ku mugabane wa Buraya ikibazo cyawe sindagitahuye neza
nashaka kuvuga nk'abo bantu bariha amahera mu gihe bariko baragira urwo rugendo rwo kuja ku mugabane w'u Buraya iyo migwi bariha amahera igizwe n'abande
ubwa mbere bigishika hoho urumva dari bisanzwe guca muri Serbia baca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hamaze kubaho rero abantu benshi bamaze kubijamwo abantu benshi cyane cyane bari mu nzego z'umutekano n'izigendereza baca babona ko harimo amasumiro baca batangura kugira utuntu tugushyira hamwe batangura kugira utuntu kutu na sizukuru gutugwitugwi kuko kare byari bisanzwe byoroshye indege wayironka ku giciro kiba gisanzwe kizwi kuronka itike byari bibigoye gufata guca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu minsi ya mbere 2019-2020 uretse aburu Kigali Niyantebe byari bisanzwe mugabo haragera ahantu kugira urengane ikibuga cy'indege bitakunda bagusubiza inyuma hacha zarema abantu bo mu bo gusabwa kora mu gipolisi rigendeza kwera yone n'amashimiro kugira uronki ikice cyane cyo bita bad passing zari bigoye cyane wategeza guca kuri abo bantu bo mu nzego abamwe bamwe basanga baba makarte mugabo ugasanga bakoreye abantu bo mu nzego z'igendereza abandi mu nzego z'igipolisi ku buryo ubwiye gaca ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ntagire umuntu agukomakoma benshi kugira rero ntibakomakome benshi kugira baronke itike y'indege ko byari bigoye kubwira itike y'indege cyane cyane kuri Ethiopian Airlines wamara iminsi myinshi cyane benshi barahendwa urumva bagaca kuri abantu babita ba intermediaire ko bari bashyizeho utuntu tukugutisi abantu bari basanzwe bakingiwe kandi bari bakomeye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi abenshi basanga bakoresheje amahera ashika inshuro zibiri cyangwa zitatu ayarengayo bategeza gukenera kubera abantu bari bamaze kubishyiramo ukuboko harimo abantu bo mu nzego z'igihugu abantu bo mu nzego z'umutekano no mu nzego z'igendereza byari ibintu biteguwe neza kugira abagenda nabo nyine babakure ko amasumiro nicyo gituma rero mu ntango y'umwaka 2022 ho byarabyimbye cyane ko ari abantu barenze ibintu bitatu by'amadolari miliyoni 112 kugira bashike mu gihugu cya Serbia kugira abandi bashobora kugenda ku miliyoni 4-5-6 urumva byari ibintu bya hafi inshuro zitatu kubera abantu babishyizemo ukuboko kandi ibyo byose byaba inzego z'igihugu zihari
reka ndakigaruka ku icyo kibazo uretse abari hagati mu gihugu babafasha iyo migwi yo hanze bamaze gusohoka igihugu reka tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Pamphile Gala Calme ndayikeje uratwumva
yego ndabumva cyane
duhamagaye urihe
ndabwe
uhamagaye urihe
ndabahamagaye ndi mu Rugombo mu cyiciro cya Rugombo
wo kwigirayo hari abana bariko baravuga inyuma
niko ari mu gisagara nyene ni Kanegre mbere gatoya
nta kibazo ufise ikibazo ubaza mutumire canke icyumviro ushikiriza
bo je nagomba gushikiriza ko ivyo bintu by'abarundi bariko baraja mu gihugu cya Serbia ni kuvuga kenshi na kenshi babiterwa n'uko babona mingo amaronderero arabura mugabo antreta nuvuga ko atari kuguruka neza mu mutwe kandi ikindi gica kibura nacyo bari kuguruka mugabo reveni ebwe mu gihugu iwacu ntiyifashe neza bivanye n'ubutunzi bugenda burahungabana nicyo bituma benshi usanga birukirayo mugabo rero ni kuyihenda kuko ufashe investisema $10 million ukayengeza mu rugendo gusa utazi n'icyo ugiye gukora urumva nuko mugabo yafashe ukayagura ukayarima nk'akarima cyangwa za nkwavu bamwe batubwira ni ukuvuga byo tugururira umurongo natwe tukiteza imbere tutarinze kujya kurondera abo hanze rero nagira ntange nk'impanuro ku bantu bemvetisa amahera arenze nka $5 million kuko no mu Burundi $5 million urashaka gukora ikintu cyawe neza umutekano mwiza kandi ukaronka
ugomba kuvuga imiliyoni zitanu z'amafaranga y'amarundi
yego urashobora gushinga aka novuga umugambi ushaka gukora umugambi ku miliyoni zitanu kuko amahera imiliyoni zitanu mu Burundi nawe udandaza amazi muri firigo amazi wokunguka cyane mugabo investisema ya $5 million danke mu biedabyo ugiye kurondera icyo utazobona nuzi kuzoshikayo kubera abahenda usanga ari uruhombo rero kenshi hari imigwi igenda ihenda ngo harya ngo nakoronkeye akazi oro ugasanga ari kubwira abajya amahera bya bindi bita abakomishoneri niyo nzira ituma baduhenda cyane abajene rero nk'impanuro notanga simbona harakwiye nk'inyigisho kugwaruka bakatwugurura neza ingene ishobora gukeya utugambi duto duto n'ibyo tubona tuza guca amafaranga hanze ego niyo bizimana ukaronka amafaranga hanze ariyo
murakoze
mugabo natuba turi abahari mugabo dushaka kongera menshi mu mwanya muto o twari guhera kuri bito hama bikadushana kuri byinshi
murakoze turabashimiye ku kicimviro cyanyu
ego murakoze namu
murakoze ana majeste barenga icyo cyumviro cha ndayikeje mu kivuga kwi
icyo cyumviro uri kuraraba n'ukuri nababwiye ko igihugu cy'urundi cha mbere gikenye ku isi hanyuma ni banki y'isiyo iravuga ko urundi mu karere ka East Africa nico gihugu cha mbere kirimo ibiturire byinshi ariko aravuga ngo kwiteza imbere entrepreneuria kwiteza imbere kwigwana ko ibyo n'ukuri ubaruka rwinshi rwarabitanguye mu Burundi mugabo tacu barashikako ibyo bwa kuronka miliyoni zitanu cyangwa bitandatu byoroshye mu gihugu cy'u Burundi kuronka kugwaruka cyane cyane uno munsi hari abantu bamara imyaka cumi barebye kaminuza batararonka n'ikintu kwimenyereza ahantu hambere bita stage from yapfa akazi ka mbere kukwimenyereza ubwisongo bwariyungunganije hari abagerageje kwiyungunganya biragora cyane meme n'umukuru w'igihugu aravuga ati n'abazanye imitahe ngaha baribwa kubera gutwara neza kari hari igiturire hanyuma ikindi kintu nacyo kuronka ingwati gutangura umugambi wa mbere mu Burundi biragoye nta muntu adafite ingwati yoronka ideni ni banki birikunda n'abafite amazu yabagora ndetse ugwaruka rero hanyuma mu bantu bagiye hari abantu bigwana ko hari abantu bari bafite utugambi duto duto bari bafite amamangazine badandaza batwara imiduga bari bariguriye ariko bitagenda bakorera iki babaho ku munsi batashobora kwepfarina bafite ubwoba bwa kadoro ibyo rero sagatekishwa muri iwacu nuko bimeze n'ubwoba bavuga ngo miliyoni zitanu cyangwa zitandatu cyangwa indwi uzifite mu Burundi n'ukuri wotangura ego wotangura mugambi utera imbere abashika kure si jewe ndabivuga n'ukuraba ibiharuro biruka gushyirwa imbere n'ikigo cy'igihugu kigiye guterekanya ibiharuro ubona ko imigambi yose ni imigambi y'ugwaruka ni imigambi ipfa ikivuka bimwe bita mu gifaransa projet morne kubera iki nta gukurikiranwa kubera iki igiturire kubera iki kamwana wa mama akarorero k'umuntu umwe twaganiriye yarasanzwe akora mu masoko mu gutanga amasoko ya leta yahora atanga ibiharage n'umuceri mu mashuri amwe amwe yari gwaruka yari yariyungunga yari yarasabye yari yaragushije n'itongo yiwe araronka amahera kugira aratanga amasoko mugabo kubera kari mu mugambo uri ku butegetsi kubera atasi umuntu amuvugira ayo masoko yose barayamwakambwira ati wowe nturimwo reka duhe uwi wacu ati niteri bakunda gukoresha mu kirundi ati kirapanze urumva rero ibyo bintu rero bya kamwana wa mama byaca bituma n'abantu batanguye rigorana cyane n'abatanguye imigambi yabo ipfata itaracika baca bavuga ati reka tuje gurondera amasomero hanyuma bintu yavuze ngo hari abantu bababesha benshi hari n'abagenda nk'ababesha abo twaganira abo twagize amatohoza bagenda ata muntu n'umwe bazinanye bagashyira mu gihugu cya sida ata muntu n'umwe bazinanye bagafata urwo rugendo barenga ibihugu bitatu cyangwa bine n'amaguru ata muntu n'umwe bazinanye bagashyira mu Bubiligi mu Bufaransa cyangwa muri Suwise cyangwa mu Budage ata muntu n'umwe bazinanye bagiye bagiye kwirondeza kandi si ubwa mbere
nashaka kubabaza ngaho ngaruka kuri cya kibazo cyabo iyo migwi ibafasha mwavuze bakiri mu gihugu ko abari bafisemo uruhara barimwo n'abari mu nzego z'umutekano bamaze gusohoka ku Burundi iyo migwi yindi yabazeza kubashikana i Buraya yarigizwe n'abande nabahe nibaza ko abanyamahanga babigizemo n'uruhara
mu minsi ya mbere bari abanyamahanga kubashe mu gihugu cya Serbia babase viza y'iminsi mikeyi wafashe hoteli bwari benshi baguma mu gihugu cya Serbia kuko intumbero Serbia ko yari ku muryango w'ibihugu bya Buraya espace Schengen benshi bafata ingingo yo kujya muri espace Schengen ibyo rero benshi babifatamo n'abapasseur abantu babafasha kujabuka ibihugu benshi wasanga arabenegihugu muri ibyo bihugu bya Serbia agiye muri Bosnia nawo basanga ari abandi ko nyine ibihugu byose byacamo hari abantu b'abapaseri rero abo b'abapaseri babaha amahera kuva ku mahera amadorari amajana atatu kuduga benshi arabagendana
alo
benshi arabagenda n'amaguru abafise uburyo arabafata amatren mugabo barariha umupaseri kugira abashikane akabika ko beki nkari bahaje
guyujumbura umupaseri ni muri abo bantu umupaseri ni muri abo bantu nyene babafasha babazeza kubashikana iyo bariko baraja nibo mugomba kuvuga
yego abapaseri bamaze gushika mu gihugu cya Serbia ariko abarundi uko bagiye baragwira kenshi hakaze n'abarundi batera akaze n'abarundi batera hari n'abarundi babaye abapaseri bafashanye n'abanyamahanga kugira baze barasaba amafaranga yari amahera menshi cyane kuko iyo muri Serbia ntiwabushitse wategeza kurondera indi investisima indi investisima igushikana ku mugabane wa Buraya
ni ukuvuga rero muri ntabakiriyemwo
kugira kubaramuha amahera
ariko
ikindi kintu agenda gukire ko
ego ntabakiriyemwo
imwe baragenda bashite ku mupaka tubwiye kwa Slovenia cyangwa wa Serbia bakabasubiza inyuma muri Serbia harabagiye inshuro zitatu zine zitanu basubiza inyuma abasanzwe bacungera imbibe gushika mugabo benshi ntibahesha baremera bagakoresha gushika bashitse iyo bagomba muri ibyo bihugu
reka tugaruke ku mirongo ya telefone haba kubaho Norbert aratwakuye uratwumva
ndabumva neza cyane
uri he
ubu ndi mu majyaruguru y'u Rwanda
ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro shikeze
mbere na mbere nshimire abo batumirwa uburyo badusobanuriye ariko se nyibaza nk'urubyiruko rw'i Burundi ko bakomeje na kurushuka bakorana gute n'inzego z'umutekano kugira ngo bere kutambuka ibyago ese ni gute y'u Burundi yabashakira imirimo bakora batarinze kujya kwishora hanze ngo bake n'amafaranga cyangwa se usanga nayo babonye usanga bari kubangiza ingingo zimwe na zimwe z'umubiri babagurisha nta kintu bibafasha
turabashimiye kuri icyo cyiyumviro
yego murakoze cyane
yego alema jese barenga icyo cyiyumviro wari wa icyo kibazo icyo cyiyumviro yashikije mwakivuze sinzi ko hari icyo mwakongera ko kuri ibyo yari karavuga Norbert
ni ibintu biba mu Burundi gusa biri muri Afurika hose cyane si mu Burundi mu Burundi ho biranagendeka ko hari amasezerano yafasha Abarundi batura guca mu gihugu cya Serbia bakamena n'indege menye ko abantu za Mauritania ibihugu bya Afurika y'Uburengero baca mu mazi abandi bakagomba guca muri za Libya bakamara n'imyaka mbere yuko bashika byaragendeka hanyuma ndamubwiye uwo mwene wacu akari mu ntera niko kari mu ntambi ubukene kutubahiriza agateka zina muntu biri mu Burundi ubwo bwo bagakazoza tugaruka bwo Burundi bifite ugiye muri Kongo nibaza ko bisigaho muri Tanzania nuko nyine igihugu cy'u Rwanda nabo nyine nibaza ko nabo nyine hari nubwo bituba bingana mbwana byo bihari ikimenyamenya nuko ari abanyarwanda baza kurondera pasiporo uburekanze nkane z'abarundi kumbure kugira bashike muri Serbia batwakaze amaviza uno munsi bari mu bihugu bya Buraya bitwa Abarundi nuko byari byashe rero na leta yacu habuze cya kindi niko gutwara neza bitabona umugenazo rero mugatanga gutwara neza mu giturire kikijigiye izi nzego zacu mu gihe kutitaho iterambere ry'ugwaruka kudashinga akazi kudashyiraho umwuka mwiza mu bucuruzi mu gihe bitaratera imbere ni ukuri bizogenda neza hanyuma ikindi agomba ndamubwire kuja kurobera sibibi ibyo bintu byamye bibaho uno munsi abantu bo muri Afurika yo mu Burengero za Senegal za abantu bo muri Afurika yo mu Burengero za Senegal za Burkina Faso ibiza za Mali n'ibindi baraterera amahera menshi cyane bigiza amahera menshi rwose mu kigega cya leta igihugu cya Kenya muri aka karere nicyo cya mbere iki abantu b'abanyakenya bagiye kondera ubuzima mu bindi bihugu bya Buraya na Amerika bigiza amafaranga menshi muri aka karere ka Afurika y'Epfo aho amahera bashobora kwinjiza arenga umuriyaridi w'amadolari amahera makeya
tutibagiye n'igihugu cya Ethiopia mu karere ko muri Afurika mu buseruko
niko vuga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ngo umuryango wa Afurika y'ubuseruko Ethiopia ngo nirinjiramo Kenya iracyari ya mbere
reka tubandanye ku mirongo ya telefone Bizimana Janvier uratwumva
ego nabumva
uduhamagaye uri he
ndi mu Burundi murambya
mufite ikibazo icyiyumviro
n'intererano murarese kuri ibyo mwa kigali mwaye umutumire
mugishikirize
ego me yewe urya urabona aha muri Afrika cyane cyane abantu abantu benshi tumatwiruka tujya kurondera ubuzima muri bihugu by'i Burayi cyangwa za Amerika katumengo ini wacu kumbure nitubona ko nitokotumengo nitakizere rero njyewe icyo ntero cyane cyane ni uko nubwo ibihugu byacu bikenye bujya ntitubona ko tubiteza imbere kuko izi ngufu twari gukoresha ino muri bino bihugu byacu iyo tutari tujya gukoresha mu mahanga haba wanashimira kujyana no kwa gusaza abantu bashyira mu gihugu cyangwa abantu atafite neza igisi wabirya ni kugira ngo bashobore kuba guteza imbere igihugu ariko abagenda bakaba ari ko cyabyenge kandi ari bo bajene bikaba bishoboye gukorera igihugu
murakoze
rero ziza ni uko muri atwe twebwe inyere abanyafurika twakwigirira icyizere hama tugateza imbere ibihugu byacu tukareka kuba twiruka muri ibindi bihugu
ndabashimiye
murakoze namwe
mutumire ale majeste barenga mwitoza mwagize kuri ico kibazo abo bantu bavuye mu Burundi barondera kuja mu karere kuburaya ku mugabane w'uburaya leta y'u Burundi ntibibizi ibivuga kwiki
leta y'u Burundi yari ibizi kuva mu 2018 yari ibizi mu 2019 yari ibizi n'ikimenya menya mu biganiro bitandukanye abavuga izirinzego batanga leta y'u Burundi yari ibizi n'umukuru w'igihugu ubwiwe yarabibajijwe ara muri radio imwe yitwa inyonga y'ubujumbura yitwa Kazuba FM yarabizi yarabyemanga ati kugenda ntidari ati yabagiraje kurondera umutayi bakaza gushira umutayi abo ibyari biko abantu ndi bamwe leta y'u Burundi yari ibizi ubu tuvugana kuko turagira n'amatohoza ntawe tutavuganye inzigo zitandukanye bari babizi gushika babihagarike leta y'u Burundi yari ibizi n'abantu babe bamwe bikikamukiza kugira biba abantu leta y'u Burundi yari ibizi bamwe baranerekanywe n'umuvugizi aje w'umugushanganje w'umutekano yarigeze gutanga n'ikiganiro gikomeye makuru agarisha abantu bashitse muri bihugu bya Espagne Schengen bya Buraya ko mu byo basaba mu kurondera impapuro ngo babeshe abarundi akababwira ko nibagaruka nibahirahira bakagaruka bazofungwa n'ukuvuga ko leta y'u Burundi yari ibizi bumva ko babigira nkana barayibona babirenza ko uruhu rw'amazi kandi urumva byari ibintu bisanzwe cyane inzego z'igihugu zari zibizi kuva hasi gushyira hejuru aha nubwira ndakubwire ko hariho n'abana b'abasanzwe bari mu nzego z'igihugu tukavuga abasirikare bamwe bamwe abapolisi bamwe bamwe abakozi bamwe bamwe abakozi bamwe bamwe ba leta barumvise abana babo muri bino bihugu baciye mu gihugu cya Serbia kugira ndakwereke ko byari bibi
no kuvuga ku bwanyu mwagize iryo tohoza inyungu nizihe umugambi wari uwuhe muvuze ko bari babizi abategetsi muri leta
umugambi ku bisanzwe bari babizi bari bazi ko ubushomeri buhari bari bazi ko badashobora gutanga akazi bari babizi kandi n'ukuri ibyo yamabisubiramo ko hari abantu baruta igitsure leta yamabisubiramo ko ari abantu biba leta yarabizi ko ata primada feri sanziri mu bugwa mwuka w'uguteza imbere yarazi ko ariyo agashomeri kubona ubwo rwaruka rwashobora kwiyungunganya rukagenda kumbure leta y'u Burundi yabona ko ahubwo bizofasha kuko bizogabanya akazi nibashariya abazoshobora kuronka akazi bazokwiteza imbere bazoteza imbere imiryango yabo abazogaruka bazoza n'imitahe yabo n'umukuru w'igihugu icyo turaza yishe ati kugenda ntibyari bibi ati bagende barondera imitahe bazogaruke ngaha kuko hari ashyitseyo ngo bakora ubuzima yabaye nk'ugukoropa ati si bibi rero mu gihe bogaruka bagateza imbere igihugu rero kuko leta y'u Burundi itashobora gutanga akazi itashobora kugwanya igiturire itashobora kubabwira ngo bagume ngaha batari bubaha akazi itashobora gukuraho kamwana wa mama nicyo gituma benshi barenza ko nuko leta yakirenza ko urwo rw'amazi ikiri gusa nuko hari abantu bikikamukiza bakiba abantu icyo nicyo inzego z'igihugu cyane cyane z'umutekano zari kugwanya n'izigendereza ariko kubona barabiretse ibyo nibyo byari bibi cyane kuko bari kubuza abantu ko benshi barinda kugira bashikeyo
naho abashoboye gushika iyo baja n'abahereye mu nzira murafise ibiharuro
abashoboye gushika hehe
mu bihugu bifuza kujamwo n'abandi vyagoye mu gihe bashitse nko muri Serbia bagafatirwa ngaho ko mwavuze ko arabagenda batazi n'umuntu n'umwe atanu n'umuntu n'umwe bazi muri aya mahanga
bo benshi cyane mu gihugu cy'Ubirigi ntibasi biharuro kuko benshi abarundi bashitse mu gihugu cy'Ubirigi baciye mu gihugu cya Serbia gushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2022 abarundi bagira kabiri mu bantu basaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ubuhirigi inyuma y'abantu baturuka mu gihugu cya Afghanistan bavuga mu gihugu cya Afghanistan ni mu gihugu cy'Ubuhirigi niho bashoboye kuba torokanya kandi hari ushobora kubibona ibiharu bitorokanywa abarenga 2000 barashitse ngaha mu gihugu cy'Ubuhirigi abandi barenga 1000 nk'uko ishyirahamwe OYEME twashoboye kuyaga
ishyirahamwe rikurikirana abimukira ishyirahamwe rikurikirana abimukira ku isi
abimukira iravuga ko arabashe mu Bubiligi muri Suisse muri igihugu cya Autriche mu Budagi ibyo nibyo bihugu bikuru bikuru bagishitsemo ibihugu cyane cyane abarundi bagiyemo abaciye muri kijya gihugu ni igihugu cy'Ububiligi cyane cyane hagakurikira igihugu cy'Ubudagi hagakurikira igihugu cy'Ubusuwise hagakurikira igihugu cy'Ubufaransa hari abakeyi bagiye mu gihugu cya Autriche n'abakeyi cyane bashoboye gushika mu bindi bihugu bya Suède na Finlande na Norvège mugabo ni ku rugero rutoye cyane abatarenga amajanani muga abenshi abarenga 1000 bashitse mu gihugu cy'Ubuligi ko mu gihugu cy'Ubuligi ari sanzwe ari abarundi benshi bahaba bashobora kuronka ababakira ari nacyo twagarutse ko ku matohoza mu mpera z'amatohoza ukuntu abashitse ngaha mu bihugu bya Buraya nabo nyine batorohewe mu kwakirwa mu gihe tuzi ko bino bihugu ari bihugu yarembe gatika nzira muntu birababaje ko hari abantu batarakirwa neza bataronka naho baba hariyo benshi bashitse hakanye ma iver bataronka naho baba hari abantu bakiba hanze bakirondereza indaro ibyo nibaza ko benshi banaburani baratsinda muri bino bihugu ikigo gisanzwe cyakira bimurjega n'abasohoka kije abanyamahanga fedazire cyama cyatsinzwe ama mugabo akabwati twararengwe nabinjya nabasohoka mugabo cy'abarundi bisa nabandi benshi cyane ikindi no kugira fide
heraza
bibanduwe barenga amajana 4 bari bategeye kugenda ariko kuva ho Serbia ifashe ingingo y'ukugara y'uguhagarika ijyangingo batari bategeye bari bari mutamatike bari bari mushutwabo bagura amatike barondera ibindi byose muga Serbia ifashe ijyangingo itagishije inama yaje gihuti huti hari nabandi bugaraniye ku bibuga bya Doha mu mugwa mukuru w'igihugu cya Qatar na Istanbul bagira baje i Belgrade mu gihugu cya
Serbia
ariko kweri iyo ngingo yafashwe banki babuzwa kubandanya baci basubizwa inyuma
reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Yves Bizimana uratwumva waduzijwi ukigirayo aho hantu hari ubugwamo ahuri Ego ndabumva mufise kibazo mubaza canke icimvura mushikiriza
muri makizi mugomba kubaza nsa no uronki ishu yaje nuko nari namaze gutanga nimero ari karabisigura nsa no washi no wa waronki ishu yaje nari iki
murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku kibazo c'abarundi bafashe inzira baja ku mugabane w'Uburaya aho bibaza ko bagiye kurondera ubuzima bwiza kurushiriza bakaba benshi baca mu gihugu ca Serbia nkaba ndi kumwe n'umutumire Alain Majesté barenga none abagarutse mwabuze ko harabo vyagoye bagasubira inyuma bagasubizwa inyuma n'abagarutse mu Burundi abo vyabagendeye gute nk'abagarutse mu Burundi
ingingo kuwa 2022 kwezi kwa Kigarama kwa 2022 ijya ngingo ifashwe kwezi kwa 2022 kwezi kw'icumi mwaka 2022 ijya ngingo ifatwe abari bari ku bibuga by'indege bya Doha na Qatar babuye urujumbura barangiye kubandanya abasanzwe arongoje bihugu baca babwira ko bategeza gutsinzwa inyuma abo barasubije inyuma i Bujumbura abari basanguza amatike kugira bafata ingendo yo gushyira mu gihugu cya Serbia baragiye kwishyuza amahera yabo ku mashyirahamwe yabafashije amwe amwe y'amashyirahamwe na cyane cyane ajya atanga amatike nta bita majado voyage amwe yarugaye abandi barakwepa hari abacishuza amafaranga yaba igeze baronzo abari basabye amatike go muri shiramwe Ethiopian bikandi ishiramwe y'indege Ethiopian nibasuje amahera yabo bose abashoye gufata ingendo aba abasonewe bahawe igice cyo kimwe n'abari bafashe kuri Rwandeya ishiramwe risanzwe ry'abanyarwanda risanzwe ry'umuryango w'abantu n'ibintu urumva niko niko byagenze hanyuma abari bamaze gushika mu gihugu cya Serbia boho barabandanije urugendo mugabo rero barabandanije urugendo bari bafise uburyo barabandanije urugendo barashika nubwo bitari byoroshe bamwe bamwe basubije inyuma abandi byari bigoye cyane bamwe bamwe bashika mu bihugu bari bagiyemo n'ubu tuvugana igihugu ibihugu ibihugu aho twagiye turace muri ibi bihugu bavuga ati turarindiriye ko mu kwezi kw'indwi cyangwa k'umunani kwera abashushe ubu turi mu gihe gikanye bita Ivere twiteze ko hari abandi bari muri ibyo bihugu bazoshika ngaha rero ikintu kibabaje nuko amatohoza twagize kandi amatohoza yashyizwe n'ishyirahamwe ya kodeasheri yaranye agati kazina muntu nuko bafite amakenga ko abatahawe uburenganzira bwo kuba ngaha basabye ubuhungiro bagasubizwa mu gihugu cy'u Burundi bageramiwe aho kodeasheri yagize amatohoza aho batanga ishyirahamwe ry'uwitwa Sani ni akarere k'uwitwa Sani naho Imana baduhaye yarumbitswe n'igihugu cy'u Bubiligi yarumbitswa mu Burundi yaciye muri Serbia avuye mu gihugu cy'u Bubiligi umuntu yaranyurujwe ntibazi aho yagiye yashaka kuvuga k'indege ajya gufungirwa mu biro by'igendereza ibyo biremezwa na Kintazari Mbonyuma asanzwe arongo ishyirahamwe ry'agateka kazina muntu akavuga ati mbega kore mu gihe busubizwa inyuma badahawe uburenganzira bwo kuba muri ibihugu bugirirwa nabi cyane ibyo byarasubiwemo n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Petero Nkurikiye aho yagabishije abaciye muri Serbia ababwira ati mwebwe aho mwaciye mukajya muri ibyo bihugu mugenda mubeshera igihugu mwambikiye bari igihugu nyuma ari musugerejwe ati mumenye ko nimwagaruka ngaha bitazokwigera mu byo kwitana n'ubutungane nuko byifashe
tugaruke ku mirongo ya telefone Abdul Hamid uratwumva
ndawumva
uhabagabiri he Abdul
ndi mu Burundi mu Kayanza
ufise icyumviro shikiriza ikibazo baza
yandi zana chaka kubaza uwo mutumiwa
mubaze
ya kubaza uwo mutumiwa kumengo abantu benshi bazya muri Serbia nubwo umba hageze igihe leta ivuga ko abantu bagiye bagarutse bazobazwa ariko nka cambona umengo kenshi bagenda n'igihugu kibiza aricyo cyabaha byangombwa n'ibindi n'ibiki kandi tukaba twagize kumva ko icyo gihugu cyari gifitanye amasezerano n'u Burundi uko abanyagihugu b'u Burundi boba mu ibyo bihugu batabishyigikira yagiye guhinduka umuntu bisanzwe rero ni ikintu nashaka na cyane cyane leta iyo iba yamaze gukora amasezerano menayo hanyuma hakagira igihinduka n'ibirondera uburyo bwo gukingira abo benegihugu bayo baba bagiye kuko namankurikirana nk'ibindi bihugu iyo hagize abanyagihugu babo bagenda hama bakagira ibibazo ibyo bihugu byo birabakurikirana bisanzwe rero nashaka kubaza rero mu kibigo hanini abo bantu hategekanye iki kugira abo bantu baba bagiye hama bagahindurirwa uburyo nk'ubwo n'amashyirahamwe agakingira gute hanini byari byo bashaka kubaza murakoze
mwamwishura ane majeste muri make imbere yuko tuja gukurikira yaduhamagaye
ubwiza kiriro cy'u Burundi ratomeye ko umurundi wese afise uburenganzira bwo kuja aho yifuza mu gihugu cy'u Burundi n'amasezerano mpuzamakungu yoyo arabyemenga ko umuntu wese ashobora kuja cyangwa agasaba ubuhungiro mu bindi bihugu mu gihe abona umutekano wiwe cyangwa icyo aricyo cyose atakagonekewe agasaba ubuhungiro nicyo gituma hari amashyirahamwe mpuzamakungu y'abimukira amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira inyungu z'impunzi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane urumva rero kandi abo bantu baca ku kibuga cy'indege bababona icyo rero nicyo gihushane kumva ko bagarutse boce bakurikiranwa nicyo cyane icyo gihushane bibaza ko ari leta y'u Burundi nayo nyine icyo kibazo ari ishoyo cyishaka cyane cyane ubundi bo nta kosa bakoze bese ko bakoresha twa kugira abagende kurondera ubuzima kumbure bato ubuzima bobeshaho imiryango yabo urumva rero nico gihushane kumva ko babateye ubwoba ko uwo kirahira akagoro kazokurikiranwa ukumva ko hari n'abashitse ngaho n'umunsi babwiriwe nabi urumva ko ari ingorane zikomeye cyane.
Nakoze Odas uratwumva Odas uratwumva Alo Odas. Odas uratwumva?
Ndumva.
Ego, ufise ikibazo ikimviro nyarutse?
Ndagomba ha. Oga fizyo kwabanye gukora.
Ah, Odas murongo wawe ntumeze neza. Umurongo wa neza ka tubandanye iki kiganiro. Ane majeste barenga ku vyerekeye ayandi mayira yoba ahari uretse iyo muri Serbia muri iki gihe amayira nka yose arugaye
ngo bo Serbia ni gihugu cyonyene cyashobora kugira washobora kujya udafise mpapuro visa kugira winjire ku mugabane wa Burayi urumva ko abarundi benshi bacha basa n'abacha baprofitira mu Burundi rero ubarugaye bisagisa n'ibigoye kubwirwa uve ku mugabane kugira uve mu Burundi uje ku yindi migabane rigusaba gwaruka kuri ubita visa urumva ko aya ni mayira sana yugaye kumbure abarundi n'abashakashatsi kumbure bazobandanye barondera uretse ibihugu byabyo biri mu muryango wa East Africa ushobora kugenda udasabye visa ndavuga nk'ibi by'u Rwanda Congo igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Kenya koho ni birasaba kusaba visa abarundi kandi baracyafata izindi nzira bagenda mu bihugu bya Mozambique na Malawi ku bwinshi nabo nyine na Zambia bajya gushakisha ubuzima hari n'abajya mu gihugu cya Emirati ku murwa mukuru wayo Dubai kurondera ubuzima mugabo basaba visa mugabo aha y'amezi make kugira baje kurondera ubuzima hari n'abashobora gufata basigaye bafata umugabane bakagenda mu bihugu bya Leta Zunze za Amerika baciye mu bindi bihugu nka za Colombia n'ibindi bwa navyo ne bibasaba visa n'izindi mpapuro mugabo aha muri rusange twavuga ko uno munsi nzira zisa n'izugaye usohotse igihugu akajya mu bihugu bya kure arondera rwa rupapuro rumusaba bumwemerera igihugu kimwemerera kwa za bimwe bita visa
naho kuri iryo tohoza mwagize mumaze kuri heraheza ryakiwe gute mu Burundi na cane cane n'abategetsi
bo ntiyakiwe neza cyane ntiyakiwe neza cyane kuko benshi bari babizi hanyuma ni kugira ndonke n'ahantu mu Burundi wabishiza byaragoye kurazi ko ubindi bwo kumenyesha amakuru mu Burundi ego abantu baracagurwanya mbwa biracagoye cyane kuko uvuze ugatunga agatoki ukavuga ibintu bimeze neza baragukomera amashi niyo uvuze ibintu bitagende neza ntibigenda neza nagenda kugire ko narerekanye uruhara rw'inzego zimwe zimwe z'umutekano n'izukwiye n'izigendeza mu rugo mu bantu bibwa narerekanye abigeme baba urudandazi rw'abigeme rwakogwa bashigikiwe n'ibihangange bimwe mu gihugu mu mutekano nagenda kubwire ko ntorohewe cyane icyo cyegeranyo kimaze kujya habona ni cyegeranyo ino kino ajya matoza amaze kuyakora nkayandika maze kuronka menshi amakuru birenga bitandatu ku mugabane wa Afurika na Buraya bakora bandika rino tohoza nagenda kubwire ko ibintu byashikiye bwa mbere nta mbere nuko nararose amatelefone menshi ndaronka ubutumwa bwinshi bw'abantu bantera ubwoba ndaronka abantu bantuka mugabo ibyo ntibyanciye intege kuko nari ndabizi ko bitegezwa kugenda gutyo kuko mu matohoza nagize abo bose bavugwa twarabahaye ijambo barisigura hari abatashoboye kuvuga kandi ibyo byose tuvuga abaduhaye amakuru tuba dufise amavideo yabo tuba dufise amajwi yabo hanyuma mu bantu twagize ko ibyo bintu twarabyitondeye cyane tugiye kuri ibyo information ku buryo n'abaduhaye amakuru ari abantu bari basanzwe babikoramo ataguhengama kandi muri kazoza dutegekanya gushyira ireresi y'ukuntu byagenze nk'akantu ka shorte noyita nka kurumecaje kugira tugaragaze ntibyoroshe kandi gukora umwuga wo kumenyesha amakuru muri ibihugu byacu nuko byaba bimeze twarateye ubwoba twaratutswe rimwe rimwe na manimero amwe amwe ntazi bakanyandikira bakanuka ejo ho ikiganiro niki twarakigijwe ku rubuga rwa Twitter space hari abantu babona ko bashavuye hari abantu banyandikiye ubutumwa bugufi abo nshoboye kuyaga nabo narabasigurira bumva bakumva mugabo byaba bitoroshe n'umugugoye ibintu kubabese mugiye kuse ibyemezo nta kibazo n'ukuri ntibyakiriwe neza cyane.
Murakoze Emmanuel ku murongo wa telefone akanya kagiye kuturangirana ufise ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza nyarutse.
Bo cyoye ndafite ikibazo n'ikiri imbaza
mu nyarutse
kuri bijya kuri bijya abajya barundi cyagiye baje muri Serbia abavuze yuko byabagora hari abo byagora akabakandira ibibazo kumbure ibibazo barabigira ariko bari bafite n'ababatubwira rero iyi sinagomba mbatwe ko nimba byari byatunganijwe na leta cyangwa bari abantu ubwabo bari babitunganije hanyuma bibananira gutunganya neza kubera tweze ugwaruka iki gihe turaribwa amahera cyane n'abantu bavuga ngo batwara hanze mugabo ukamuha amahera ukarondera ibyangombwa mugabo agatera kujya amahera yawe ugasanga wewe usigaye atana yo kugura mukati wa sengisi uvuga ngo wajya hanze muri icyo gihe twewe tubura inzira tubura abaducira inzira bakaguma bagomba kubura batujya amafaranga mugabo
murakoze mumwishure muri make cyane imbere ko turangiza ikiganiro. Ale majeste
oui ndabumva
mumwishure Emmanuel yari karavuga ko benshi baribwa amahera abantu babaka amahera mugabo amasa gaherera mu nzira mu nyarutse
niko byanye niko byanakozwe nakubwiye ko n'amatoro twabishyize habona bashobora kubisoma makike ndashobora kuba amariya atandukanye hanyuma nuko bimeze hanyuma nibaza ko n'abandi bagenzaga bamesha amakuru mbo jewe narateye ubwoba naratutswe ngo nashyize habona ibidakorwa hari n'abambwira bakampagasoko sinzotahe kandi igihugu yatugisangiye mugabo n'ibisanzwe icyiza ni uko byokorwa mugabo bigakorwa neza bigakorwa mu muco nambara abantu bajya kurobera nambara abantu bajya kurobera ahandi hantu bigakorwa neza n'abantu baciye abenegihugu uburenganzira bwabo bukabandanya bukurikizwa. Murakoze cyane.
Mu kurangiza nashaka ndababaze amatohoza mwagize n'ikihe mushaka kurushika ko n'ikihe mwiteze ko cokorwa kubijanye n'icyo kibazo n'ikihe cokorwa cyane cyane n'abategetsi kugira abo barondera kuja i Buraya bagume mu gihugu.
Cyambere cyo ni uko mu kubishyira habona hari byinshi byari binyegezwa abantu babwira mu ntamatama mu kubishyira habona nk'aba bakobwa kugurishwa kw'abakobwa abenshi barabigira mu ntamatama ntibabishyiraho ni ugufasha abakorewe ayo mabi icya kabiri ni ugufasha abari baserenze mu gihugu bakoresheje utwaho batafashe ingendo nabo nyine bafashwe ntibagakore leta y'u Burundi hanyuma na leta y'u Burundi ikosore ibyayo mu nzego na cyane cyane mu guhanahana mu masezerano hamba akurikirane n'abarundi babo niba bakurikirane yo kije gufasha amatohoza nagize azofasha leta y'u Burundi guhindura ibintu bimwe bimwe no gufasha abashikiwe n'ibyo bakoze ko n'ibyo bintu bitagenze neza nitwa mabi na cyane cyane n'abasanzwe bariga muri bino bihugu bariko barondera impapuro bakariko barafatwa neza nabo nyine hariho n'igihugu cy'ibihugu bimwe bimwe nga i Buraya nabo nyine bariko baragerageza bagomba ngo bohindure ibintu ukuntu bariko barafatwa abinjira baje gusaba ubuhungiro kuko rimwe rimwe hari abafatwa nabi rero umunsi biriko birakosorwa nibaza ko ibyo n'amatohoza azofasha kugira ibintu bimwe bimwe bitarahinduka kumbe twabishyize ahabona bizofashe na kagohe.
Murakoze ndabashimiye yari umutumire wacu Alain Majeste Barenga umenyesha makuru mu Burundi yakoze amatohoza ku rugendo rutoroshe rw'abarundi bagerageza gushikira umugabane w'u Buraya baciye mu gihugu cya Serbia iryo tohoza ryo rikaba ryamaze amezi atanu yatanguye mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rirangira mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Turamushimiye rero umutumire wacu turashimiye nabo bose bashoboye guhamagara bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mukunda iki kiganiro muri sanga n'abakunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika mubandanye rero mudukurikirana kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira ndabifurije mwese ibihe byiza.